Nejvig Amerika. Radio Nejvig Amerika irabandanya kubashyikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3, mu Burundi ni kuri FM 104.9 na FM 105.2. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri umunsi wa gatanu itariki 30 z'uku kwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. Dusamiranira i Washington DC, muri kumwe na Aloyse Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya waca kiganiro muri Isanga, kiganiro cy'Ijwi rya Amerika mukurikirana kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Ikiganiro giha karyo ababijejwe mu karere na cyane cyane mu Burundi n'u Rwanda, bakagira icyo bashikirije abatwumviriza, namwe mukaronkera akaryo ko kubaza ibibazo cyangwa gutanga intererano. Nk'uko bisanzwe ikiganiro ni cyanyu, ibyumviro cyangwa ibibazo byanyu ni intangere kugira duce irya nino ku byo tuganira ko. Abifuza kugira icyo bashikirije cyangwa baterereye, muje kutwandikira kuri Facebook yacu muduhe na telefone zanyu, abamaze kuzitanga turabashimiye. Cyangwa mutange ibyumviro mutwandikire kuri WhatsApp 2 ubusa 2 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramwo ni 2 ubusa 2 4 1 9 9 3 1. Ikiganiro ni muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Turabararitse mwese mutwumviriza. Uburundi bwatanguje ihiganwa ryo guhitamwo umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge kurusha abandi mu mwaka w'2009. Kuva ico gihe gushika ubu, abigeme 5 baramaze gutorerwa uwo mwanya. Abo bigeme bagomwa ku bwiza bwabo ndetse no ku migambi y'iterambere baba bifuza kugeza ku banyagihugu. Mbega hari icyo bamariye Uburundi biciye muri iyo migambi? Ni mu kiganiro muri Isanga cyo kuri wa gatanu. Umutumire dufise ni Ange Bernice Ingabire, ni Miss Burundi canke umwigeme mwiza kurusha abandi yatoye muri uyu mwaka, akaba akiri mu kiringo gushika iki gihe. Murahawe ikazi rero nk'uko bisanzwe, turungikire telefone zanyu nk'uko twabibabwiye, mugire icyo mushikirije. Turi kumwe na Ange Bernice Ingabire kuri telefone. Ange Bernice, turabaramukije?
Namugije cyane.
Yego me, murakoze kubona mwafashaga kanya kugira muganire n'Ijwi rya Amerika.
Ego murakoze
ya. Ego me, nkuko mubyumvise turiko tuvugana kuri iki kuri uyu mwanya wa uwo twita Miss Burundi cyanke umwigeme yabaye mwiza kurusha abandi muri uyu mwaka w'2017 murambabarira gushika umwaka w'2017. Ange Bernice, Miss Burundi umuntu yo kwiyumvira ko ari umuntu akomeye yiberaho akamamara kubw'ubwiza bwiwe, ni naco mu byo bamutorera baraba. Ni ikinyamukuru mushinzwe gukora?
Okay, murakoze cyane. Icyo nyamukuru tuba dushinzwe gukora, nk'uko mubivuze, umuntu atorwa kubera baba baravye ahanini ego iz'ubwiza barabiraba, mugabo araraba n'ubwenge, niko novuga. Baragusaba yuko ushikiriza umugambi, hama uwo mugambi bivanye n'uko nyine wawusiguye, bivanye n'uko nyine mushuri ibibazo, bagahitamo rero uwa ubutogwa. Hama umwaka narate biteka n'Imana ryo gushaka gutogwa. Hama ico umuntu abashinzwe nka misongi ahanini umara umwaka wose uriko ukora kuri uwo mugambi watoreye, kuri uwo mugambi wawe uba wiyemeje gukora, kandi hagati hambavu yawe ugakora ugashigikira, novuga ugaserukira cyane ugaruka mu mahuriro aba hari mu ma conference ibikorwa byose bidanyirwa ruko cyangwa cyake abakobwa n'abakenyezi utegeza kuri mu bihagarariye hama ikindi nacho nyamukuru nacho none mu ntabashinzwe n'ukuje guserukira igihugu cyo mu makungu mu ma rushanwa atandukanye cyangwa amahuriro nyene umva abari nko kuja kugurisha igihugu cyawe kuja kwerekana igihugu cyawe ubwiza bwacu kuja kugiserukira kukivugira ahatandukanye yego hanini nivyo
yego meno nivyo byose uvuze ko bisaba uburyo mukoresha mu gukurayo
uburyo dukoresha jewe novuga ko twebwe ntitworohewe rwose kuko nkuko mwari mwabivuze bigitangura amahiganwa atangwa mu 2009 muga kuva 2012 gushika 2016 ntizigeze biba vyahagaje kubera ko hari habayeho ingorane kandi novuga ko twe twatowe mu gihe igihugu cyariko kirava mu gihe atari ciza ntivyatworoheye rwose ko turonka abantu badushigikira twe rero uburyo dukoresha turadodora atandukanye tukabashikiriza imigambi yacu hama hari ababyumva bakadushigikira abandi nabo bakatubwira ati muzoga kanyuma uri bimeze neza abandi nabo ugasanga ntabitahura ntibabona akamaro ko mu minsi mu gihugu urumva turwana n'ibyo hanini yego
egome abantu ntibabitahura kumbure hari n'abatabimenya n'ico gituma twatunganije kiganiro kugira tumenye Miss Burundi niki Miss Burundi atorerwa iki Miss Burundi amarira iki igihugu aba yatoreweho mu bikogwa mwavuze ko muzokora igihe mugitorwa mwavuze ko muzokwigisha abakenyezi kuja barapimisha imbanyi zabo hakirikare kugira abana bibungenze bakurikiranywe hakirikare ico kiri mu byo mwari mwiyemeje ico gikogwa mukigijeje
ego nkuko mwari mwivuze mu byo nani yemeje ahanini mugambi wanje wari ugushigikira abana bavukana ubumuga hama nabo babanjagwa n'indwara zitandukanye usanga kubera ko zitaba zamenye nk'ibintu zivugwa baca usanga bamugaye hakiri iminsi hama muri uwo mugambi nyine harimo nk'uko mubivuze kwigisha ku bakenyezi kuje kurabisa imbanyi no kwigisha abakobwa nka je kuko nk'umwaka uheze bari batoye igitegeri kinini cyane giteye ubwoba cy'2,200 y'abakobwa biga mu mashuri mato mato batwaye inda basi muri abo bari bafite munsi y'imyaka 18 hama kandi benshi kuko maze kuja ko tumaze kuyaga usanga bishika kukutamenya usanga bahenzwe n'abadandaza usanga bahenzwe n'abigisha babo bakabijamwo batabizi ugasanga barahuye n'izo ngorane bagasaba heba amashure kandi ni kimwe nokita ni facteur de risque kuri izo ngorane z'ubumuga utasanga ko kubera yagiye ku yaba yibungenze atarakwiza imyaka atabyara umwana atameze neza ikindi naco ugasanga kubera bari ruguru cyane bari ruguru ahantu atari amavuriro abavyeyi ntibaja kurabisa imbanyi akagenda kwibaruka ategereza arabisha batazi ingene umwana ameze hama agasanga yagize ingorane ama complication umwana agatavuka ameze nabi icyo gikorwa rero aho nuba ndakigereje nkuko nabwe ntibyari byoroshe rwose uwo mwaka wose turiko turagwana turaba yuko twashobora kubitanguza ubu novuga yuko turiko turategura ku buryo twabitangura muko kwezi ubu abanyeshuri bagiye mu mavakansi hamanzi ko naregereye amashirahamwe nka finiwapu asanzwe akorera mu ntine za opozisiyo na n'ibintu bya sekisuwalite kugira dushobore gukora nico gikorwa hamwe n'ayandi ma ONG ndiko ndegera ngo dushobore gukorana hama nizera yuko ndabitangura muko kwezi mu mpera zo kwezi kwinzwi kugiye gutangura
ego ariko amatwi asumira umenga ikiringo cyanyu kiriko kirangirana n'ukwezi kuza itariki 22 sivyo
ego nizi
none ko mufise ama projet muzokora kandi kiringo cyanyu kigira giheze murabandanya gukora naho muba mutakiri muri urwo rwego rwa Miss Burundi
ego abantu kenshi abantu batabitahurira babona umenga Miss Burundi nyije so umwaka hama aca bihe babandanye mu buzima yasanzwemo jeno vuga ati n'umugambi nawe natuye nawe namutuye kuko nsanzwe ndi nyinshi mu gisata cy'ubuvuzi nawe natuye umugambi nzoshobora kubandanya no hanyuma atazi ari umugambi ntoye ejo si kwambaye Miss Burundi hama rero nk'uko nabwiye nk'uko bitatworoheye bwa mbere twamaze umwaka wose turiko turagerageza gukora turiko turagerageza gushyira mu ngiro imigambi twari twiyemeje naho ntaza nk'iyi Miss Burundi nibaze ko nzobikora kandi nkatumira ahubwo n'uzuba yansubiriye kuzoza ngo tugakorana kugira nawe abone nubwo ati atangure nawe ni aje mu bikorwa kandi ndamufashe ngira nawe ni gutera intambwe kuko ugitangura ntibabyoroshe na gatoya
Yego, uvuze ko wiga mu mashuri ya kaminuza ukurikirana n'ivy'ubuganga ko dusanzwe tuzi yuko amashuri ya kaminuza asaba umwanya munini kuba uriko witaha ivyigwa ubikorana gute n'ivyo bya Miss Burundi?
Ego n'ubundi ntibyoroshe na gatoya, ntibyoroshe kuko bisaba yuko umuntu yitanga rwose muga byose bisabishaka. Iyo umuntu afite ishaka ukabuzi n'ukungene upanga umwanya wawe usanga byakunze.
Yego me, waravuze yuko mu byugiye ukorugiye gukoranya ibitigiri by'abakenyezi bakwiye kwitabwaho gusumba abandi, ibyo bitigiri wasanze bingana gute?
Ibitigiri mu gihugu cyose novuga yuko ntoranda bironka, kuko urumva jewe sinzokorana n'abakenyezi bose mugahanini ugwaruka aba usanga baja mu novuga no kwitaba adolescent bakiri mu runganwe Rwanda, nibo twanayaga duhuza, nibo banakeneta nyigisho rwose ubu uyu hama ndiko ndakorana n'amashuri kugira abampa amanombro yabo, hama tukukumva je tuzokorana mu gihe bazaba bari mu buruhuko n'amasesesion atandukanye basanzwe bakorera sur place nk'abascout, abaguide hamwe n'indi mihari itandukanye. Igitigiri nyacu sindakironka mugangira
Egome, Radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro ni muri Sanga. Nkuko musanzwe mubizi, ku munsi wa gatandatu twagihariye abakenyezi Miss Burundi. Ku munsi wa gatanu murambabarira twagihariye abakenyezi dufite Miss Burundi aracari umwigeme w'imyaka 22 ariko n'umukenyezi wejo Burundi bwiteze ko ibitari bike. Abifuza kutugira icyo bashikirije imirongo iruguruye, tugira tutangure kwakira umunywanyi wa mbere, mubaze Miss Burundi kibazo cyose mwifuza kumubaza kubijyanye n'ibikorwa asanzwe ari karakora. Turafite Daniel kuri telefone. Daniel, mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Ego me, Miss Burundi mumufitiye ikibazo cyane?
Ego ndaramukije Bernice.
Ego ndaramukije Nanje.
Hanyuma nagira se n'umutera intege kuri iyo migambi, iyo migambi numvise afise. Hanyuma nagira se n'umubaza numvise yavuze imigambi myinshi iri ankuru, kandi bisa n'uko ariko ararangiza ikiringo cyiza cy'umisi. None niyihe migambi yotubwira ati narawukoze wararangutse waraheze? Migambi yose atubwiye mengo iracabandanye irahera. Hanyuma ikindi kibazo nagira namubaze, ikibazo kivuga kiti none kubwiza, ubwiza n'imigambi mengo ni ibintu bibiri bitandukanye, bimworohera gute yishyize yuko ari yabaye uwa mbere mu byiza no mu gupresana iyo migambi abona imushobokera? Nikihe nakakamo yotera umumisi azomusubirira kugira ngo imigambi agarukije mu nzira azoshobore kuyirangura neza? Ibibazo byanjye ni ibyo. Murakoze.
Egome, murakoze. Dusabe Miss Bernice yandika ibyo bibazo, ariko twakire kandi na Samantha kuri telefone. Samantha, amahoro?
Namahoro. Aramukije umutumire.
Egome, arakumva mu mubare.
Nagira mbaje mu migambi yoba yarafise ni yihamaze gukora mu gihe amaze kuba yaratowe.
Ego.
Abona yuko imigambi yose azoshyira mu kiringo azoba afise. Niki bikura abona yoshira imbere mu gufasha abajene bo mu Burundi?
Ego. Nivyo gusa?
Nibyo byanjye nivyo.
Ego me, Bernice, reka Ange Bernice ingabire mwishure Daniel na Samantha.
Ego, Daniel kibazo cya mbere mbagize numva gisa n'icya Samantha cya mbere. Ku byo niba amaze gukora novuga ati byararangutse mu byo niyemeje. Nk'uko nari nababwiye, umugambi wanjye wari gushigikira abana bavukana ubumuga, hama muri ivyo ahanini kwari kubafasha novuga kubasabira ati muge baronke ama soins de santé abakenewe, hamwe rero no kugira sensibilisation pour le changement de mentalité, novuga guhimiriza kugira abantu bahindura ukuntu babona abana bagendana ubumuga, uku kuntu twese tubabona ukamenya nta kibanza bagira. hamarero mubyo no amaze usano uvuga ati izi nari koze bon sinovuga ko byaheje kuko anini umuntu atora umugambi kuko ababona yuko ari umugambi uje gukuraho ingorane nk'asanzwe hama iyo ngorane nacyahari mu gihugu kandi n'ibintu nuvuga ati bigikenerewe apana na jeje nyene n'abandi bose bazakifatanya nanje uvuga dushobore kutorera umuti ico kibazo hama izo maze gukora rero nkuko nabwiye umuheruka muri proje yanje ndamaze kugendera amasantre ane mu gihugu gatandukanye Makamba Igitega nino Ibujumbura amasantre abiri hama twarakoranye mu bintu byo guhimiriza cyane hama ikindi nacyo nuba narakoze nagize partenariat na n'ishami yitwa Réseau Défense des Handicapés ni programme yitwa Tu Actes Foot ni ku bana bavukana ubugaru sinzi ko abantu ngira n'abantu bavukanye amaguru ameze nk'ari abanye ukuntu akuze atavuwe atakorera wa muntu atavura ntabashobora gutambuka hama muri icyo gikorwa naho nyine turakorana cyane rwose ku bana baza baravugwa iyo bagize amadefense turajana hama nimba hari icyo ushobora guterera ubu twakuduko ubu nayo ko nkora cyane ku guterera ku guhimiriza kugira kwanza abantu babimenye ko iyo ndwara ihari ivugwa kandi igakira hamwe rero n'umushobora gufasha ku babyeyi kubasabira imfashanyo y'uko bararonka aga novuga déplacement uko baza bariyunguruza kuko ni traitement isaba yuko uduraza kundwi zitatu urumva hari ababyisanga nta buryo bafise bo hagati mu gihugu ntibashoboye kuza baraza hama ikindi nacyo mwize nyine byo guhimiriza kubwira abantu bahinduka ukuntu babona abana bagendana uwo muga ku minsi mikuru tuba dufite nka Noweli Pasika ubunani turaorganiza ibintu by'ama evenement tugasangira nabo bana tugatumira abana bo mu gisagara batandukanye bakaza kubwira babone ko abo bana ari abana nk'abandi abo bana ari abana bashoboye kuvuza ingoma ari abana bashoboye gukina ari abana bameze nkatwe bitwetse atari genre pas que bafite ubumuga badasubira kumera nk'abandi hama kuri Noel twaragize evenement n'abana bo mu ibarabara bagendana ubumuga hamwe n'abana bo kuri Prince Regent hama Pasika nawe twagiranye n'abana bo mu ibarabara n'abana bo muri centre imwe twagiye ku mucanga kugerwa nabo tugatumira n'abandi bana bakaza tugahamagara n'abaririmbyi batandukanye bakaza tukagerwa hamwe no mu kwezi kuri cenda tuzogira ikindi gitaramo nk'ico nyine izi ni izintu uvuga ko namaze gushika ku ubu
ego me Daniel yanakubajije ati ubwiza n'imigambi bijana gute
ego hama n'ubundi hari umugani aravuga ati abakobwa beza kenshi usanga ari babandi badafite ubwenge nk'uko bavuga muga rero navuga ati ubwiza n'imigambi bijana gute bijana muko udata navuga ati udashobora ngo kwa ndi mwiza cyangwa ngo ya ahubwo kwerekana yuko nawe uri mwiza urashobora gukora ikintu gishobora kugira akamaro igihugu urashoboye gufasha urundi rwaruka gutera imbere na gonyine hama yambajije ngo izindi mpanuro noho uzo nkurikira kugira nawe ashobore gushika ku migambi yiwiwe impanuro nto ahanini ni uko atovuga ati kubera nta musoro banshigikira mu buryo bw'amahera cyane cyane kuko oya nakoremo ibyo bikafise nakoresha umwanya wo washiye mu ishaka ibindi bizaza mu nyuma hama uwiruka yari yabajije impanuro natanga kwa jeune twebwe abajeune n'abarundi dufite ingorane y'uko tubona umenga ikintu cyose tugikora dufise amahera ubona umenga abonye naka avuga yaburyaye ni kubera atunze ni kubera yizaha ni kubera yizaha muga byose bisaba yuko uba ufise navuga une vision ufise aho ushaka gushika ukaba ufise n'icyo ushaka gukora hama ugatangura ifo juste yuko umuntu yubahuka kubahuka ukavuga ati n'umunsi ndashatse gukora iki hama ndagiye twebwe ndibuka ariko igihe tukije abanyesi buhunzi hari abantu babona umenga turabye n'uko ngene mu Burundi imico yacu imeze akaranga babona umenga umukobwa agiye muri zone aca yerura asiza mu bindi bintu kandi ari ahubwo novuga platforme nziza kugira nimba ufite umugambi akajyo keza kuko kugira nimba ufite umugambi ushobore kuwudandaza ushobore kuwushikana kure hama ugire n'akamaro igihugu cawe yego
mureka twakira abandi babiri Ale na Igete Ale uratwumva
yego ndabumva cyane
yego munyarutse
ego nago bandabuze ndamutse Angela Nice n'ubya ndamukeka ku rugo rwa rakora ego akayeko kanje ni karakaye cyane nini ano kukunda Angela Nice bwa mbere yo mu misi asanzwe wa misi ya mbere wate mu Burundi bakoze ibikorwa bigaragara kandi biboneka cyane nage ndamaze vya proje yiwe yavuze ko dufasha abana bamerewe nabi na cyane abana bagendana mu bumuga kandi yamaze kubikora kandi araboneka cyane nagenda mu waze bwa mbere yo mu misi ndi kwa nyumba
Arakumva.
Ego ndakumva cyane.
Ego onisonise. Ego washize ibere programme y'ugufasha abantu bagendana ingwara y'ubugaru ekambere yose n'ubujye ndiyo z'abandi bana bagendana ubumuga ubugendana kandi wiga igisata cy'ubuvuzi. Muri mitete umuga ko arondera uzo gusubirira. Hariho uwigemeye yatundi gisagara cya Bujumbura hanyuma kubera araba nabi arabimwe bita umunori ni ukuvuga ko
imirazi
hanyuma urumva abantu bose baramututse baramutwagura bishika naho umukobwa atanga imihoho kandi n'abantu bakoroganiza Miss Burundi ntacyo bakoze kugira nabo nyine bamuremeshe kugira ve mu mbega wewe umwigemeye ko yanze ku rubuga rwa Facebook ati jewe ndatanze imihoho kubera jewe nsanzwe ndikimuga kombure ndekera abantu babona neza wewe ku bwawe uko washyize imbere umugambi wo gufasha abantu bagenda ubuga byogenda gutwe ko utamushyigikiye muremeshe mbega ibintu nk'ibi ubona ko ritari ibintu byiza wewe wabifashe gute nk'umuntu wabaye Miss kandi ushyigikira abantu bagendana ubumuga ntayo umuco byo mpimbara cyane na cyane cyane ko ari ibintu bibabaje urakoze cyane Ange Bermisse.
Ego mereka twakire Igete nawe Igete. Ego me turi ko tuvuga mu Kirundi urakomeye.
Ego ndakomeye ubwa mbere kibazo cyanje nashaka kubaza ko abamisi bon cya mbere baradufitiye akamaro kuko baradufasha mu gihe uwo mwigeme akoze icyo yiyemeze kuko nibaza ko n'imbere yo kubatora baba batanze icyo bashaka gufasha mu gihugu cyane mu gihugu cyacu bakanamenyesha Uburundi rwijanye n'ibyo baba bariko barakora bagafa nko Ange Bermisse agafasha abana b'imfubyi nizeruka kugira kuri plage twarabibonye yagize igikorwa cyiza nibaza ko ari ibintu byiza cyane hama ubwa kabiri nashaka kubaza bega ni kweri ki iminsi yose bagira araminsi wonje arabyibusha wowe nta biteke nta bintu byiza bakora mu gihugu canke naco nabo mwobafasha kugira ngo nabo mubatere intege
urahejeje.
Ego murakoze.
Ego me Miss Burundi Ange Bernice Ngabire mwishure ya Lena Igete.
Ego kukiwazo anarabadije ego mumiseze hari umwe mu bari bitoje yavuyemo kubera ko bavuze ngo arabimirazi hama kugenda mwishure jewe na jewe kuganje narabaye cyane kubona ama ukumwe n'abantu bagiye bamuvuze nizo rimwe rimwe biradufasha yuko umuntu akuvuga kuko bitari gutuma wikosora ugashika kwindi ntambwe mugaho haragiye muno uvuga akantu gatuma bamushira hasi gose hama jewe kuko ariko ntamushigikiye nk'uko mwariko murabivuga naramwandikiye personnellement ndamubwira amaze kumva yuko ashaka kuvamo ndamubwira ati twese twabaye kritike ati je n'umuntu wambaye yabaye kritike ati jamwe kubera ko jewe hari ukuntu sinzi ko mwamubyibuka hari ukuntu nagiye mwa peu après umunsi badutese nongeogra amafoto telefone yanjye ari izimijama ndabimenya mu nyuma ndamwa après hama nabaye kritike gose muga ntibyambujije kubandanya kubera ko navuga ati nzi ko nshaka gushika kuri iki abantu bazokwama bavuga ntibazombuza gushika aho nshaka gushika ndabimusigurira byose muga abantu turatandukanye ntidufata ibintu kumwe nibaze yuko yoba yabonye umenga abantu bamaze kumuvuga uko wowe ntibashobora kubandanya nagerageje kumutera intege uko bishoboka muga rero yasanze bamaze kumusubiriza ntibyari kuba bigishoboka kasubiramo muga jewe namubwiye ati ahubwo wari ukwiye kubandanya ugatuvuga ati nze guhagararira abandi bakobwa bose bameze nka jewe bagitinya kuza mu bantu batinya yuko abantu babavuga ngo kwango uko bameze muga nizera yuko bitazosa bimuca intege naho yavuyemo mu minsi uhunze ngira azonka kandi kajya ko gushobora gushika ku byari yarashaka gushikako hama ku byo yigeti yaravuze nabyo amahiganwa yose abafite amakitari yabo bavuga ati dukeneye abantu bameze cyangwa ukuntu ukuntu muga navuga ko mu minsi uhunze ngira asabira abacare bose bo abavyibushe sinzi abo yashatse kuvuga ibyo ngira bibaza ahanini organization
abavyibushe urabazi n'abantu bafise amagara bafyushe urabibona.
Ego mugana nshaka kumubwira yuko nita batanje uwa kabiri yari yasaba abantu bose bavuze ngo arabyibushe mba ntiyarabyibushe cyane muga nomubwira yuko amuravye abona yuko batatoye atonze gose nk'uko babivuga urumva n'ububyibushe niyo kwitinya gose cyane canke ngira mu minsi izazoza ivyo babyibushe nabyo.
Ego me urakoze mu mumibonano wagize warabonanye n'umukuru w'igihugu nibaza ntihenze nti mu kwezi kwa kane canke uwo nkosora uyu mwaka mwavuganye iki
ego twa umukuru w'igihugu yatwakiriye hari mu kwezi kwa kane nyine ama ibyo twavuganye ahanini twe twamusabye umubonano kugira tuje kumushikiriza imigambi yacu kandi tumusabe n'impanuro nka se barundi kuvyo kwikorwa dusanzwe turimo hama yaratwakiriye neza no kuri yaduhaye impanuro aratubwira ukungene dukwiye kwifata nk'abakobwa barundi kazi uko ubu imico yacu igoma ikituka gose hama nanasubiye ko dukwiye gukora ubu tukiri urwaruka ubunye atanguranye n'isitarage umuryango ngo utangure kwiyumvira kurondera umwana hama kandi twiyemeye ko dushoboye ko nimba igihugu kinaka cyarabikoze nimba nakayarakoze ikinyika gashika nawe urabishoboye kuko urafite ubwenge Imana yaguhaye kandi wasoma wakabwiye gukora hama kinatubayemeye kudushigikira mu migambi yacu turarindiriye tubize ko azadushigikira
ntacyo ntacarabaha gushika ubu
oya
yego mbe no kubandanya mudodora kumbure n'abakeneye imfashanyo kuri we ni benshi abana muri kumwe murunganywe na cyane cyane dusa aho twasanze Burundi hari abana batari bake imisore cyanke inkumi bagiye mu bikorwa bitandukanye byo guhungabanya umutekano mu bihe bihitiye abo hari icyo muvugana hari imibonano mugirana ibyo mubikora gute
novuga yuko akajye twaronse ko guhura n'urwaruka rutandukanye n'ibintu bitandukanye hari igitega igihe haba ihuriro ku rwego rw'ibihugu cyose ry'urwaruka hama nabo twoba twaravuganye abo twavuganye hari haje ahanini muga abaserukira abandi kuko twari urwaruka 200 gusa hama kubo twavuganye warabona ko ari abantu bashaka nabone gusubira guha bavuga ishusho ry'igihugu cyacu bashaka gusubira gukora bashaka gusubira gusiga igihugu cyacu ahantu heza bashaka kwiyungunganya bagira akamaro igihugu ibyo onye abishyire kure
yego me hari muri abo bana nyine muri iyo misore n'inkumi hari abashwiragiye mu bihugu bibanyi hari icyumviro mufise cyo gusimbirayo kugira mugire icyo mufashije ari guhanura canke gutera intege mu gihe banasanzwe bari mu bihe bitagoye
ubu novuga yuko ubu ngira sinari bwa byumvire gose muga nibaza yuko dukoranye n'urwaruka ruri hariya n'aba bari ino ngira twobitegura mu minsi itatu tukaza kubaraba
yego murakoze turafite Fulgence ku murongo wa telefoni Fulgence muratwumva
yego
me tubasabe mubaze umutumire
yego
mu ijambo ni rwawe
Jena cha kakubaza ugita kumbo na ugo na jena jena sa mga kente kubikoka sa mga wata sa sinu wiz
Ni chogusa?
Ego
Ego me Bernice Anje Bernice Ngabire ubwiza bw'umuntu buhagaze ku mubiri cyangwa buhagaze ku bikorwa
Ni
ikibazo kigoye kwishyura
uko namwishura ubwiza bw'umuntu buhagaze n'ubundi ku bikorwa kuko hai umwe wese ari ngaho ku isi kubera ko Imana yamuye mu mubiri itamariye iyi asigaye habayeho n'ihinduka na ritoya niyo washengera abaze kwibuka ku bikorwa wakoze ntibaze kwibuka ngo kubera ko ngo wari mwiza ukutanye ngo wasukuye nicyo gitwana tumire abantu kugwiza ibikorwa hakwiyumvira ko ubwiza bwawe bwo muri mbere cyane yego
turafise kae na Jean Claude kuri telefone Jean Claude muratwumva
ndumva neza cyane
yego me mubaze Miss Burundi
none ma ngene kongoboka Jean Claude menaye mu gihugu cy'u Rwanda yera baza Miss Burundi kweki mu Burundi hari haravuga umutekano muke nka Miss kuri igihugu ubona karadusobanurira mama igihugu tuba twumva kirimo ibintu intambara zidashira
ugomba Miss Burundi aba ari we bigusobanurira
burya ngo Miss w'igihugu abakomeye
ego me nicyo kibazo gusufise
hari n'ibindi
bandanye
nta kindi kintu namubaza
ego me turakumva
kini kina na mwaza anu kuchi ataja za murgwana kwa tumubwane ya misu Burundi ngazi ngichigara kwa shaibi tara maa kwa guma Burundi kwa
Arabu mba ikindi
ikindi na mwaza halo
hey gome
ikindi na mwaza misu Burundi na kutia dukunda kumwa na mwitara mo kuchahira Burundi nukwe kia ataja za no murgwanda
icyo waruheje ukibaza
urahejeje ndenda he ako turi kumurongo ngo tuvugane nawe
oy arakumva baza tuca tumuhakanya kwishura
ubikini na mubaza
yego
urya nkamisi w'igihugu ni umuntu ubukomeye kandi akese namabanga y'igihugu abayazi ubwo ngubwo nawe nagira ngo dusanire n'ibibazo biba bufite bwo ku gihugu cyacu nawe ababibona yaba kubisubiza akatubwira impamvu nawe ashaka kwishyura igihugu cy'u Rwanda
egome urakoze reka tumusabe kwishyure Miss Burundi hari ibya politike mu nzi by'u Burundi
bon jemu ko nabariye ibyo njejwe nababagiye sinse bayabyumvise
ngira ntiyabyumvise yadufatiye kure
nanavuze ko ahanini twebwe tujejwe ari gukora umugambi twasiyemeje gushigikirwaka mu byo baba basanzwe ari nk'umwe n'ubuserukire igihugu mu bitandukanye ibya politiki ntabwo twinjiramo hama ibyo yavuze naho ni umutumira yuko nkuko ari hafi yoza nko mu minsi iza yotegura kujino akaraba yuko ibyo bivugwa atari byo bihari yuko ubunye igihugu kiriko kiyubaka hameze neza cyane kiriko kiratahwa n'ingenzi gose no mu minsi iza habaye ibintu byita Bujumbura Peace Run yari evenement ya East Africa hari haje abantu batandukanye bava muri East Africa bose baratangaye kuko babonye ko ibyo bivugwa atari byo bihari umva ndamusimire gose rero karibu azarabe yuko igihugu ubundi ari igihugu cyiza ubunye hari umutekano
nagutumira no gutemberera u Rwanda hari ibyo ufite mu migambi yawe
yari yambajije ibyo gutemberera mu Rwanda nari kuba naje mu kwezi kwa gatanu hariho ihiganwa rya Miss Africa Continent yari kuba nayo kwitabira mugaba yaryunguruje bizaba mu kwezi k'umunani nk'iheje nibagiye ko mu kwezi k'umunani izobanje ngaho oya zombona sino nta yindi ukaza nayo bwaba nk'uko kuza mu Rwanda vitwe nuga niga isoko ry'ubuvuzi ku navuga gutembera rwose nk'ibyari byoroshye mu imiti muga ubu n'isobanye baza ko vuba ndaza mu Rwanda
gome hariho na Ndereri Imana yifuza kukubaza Ndereri Imana muratwumva ego mtu asaye mubaze baza
gambere na shaka munda mugire ko mutumire
arabumva
ego ndabaramukije
ego je ndaki kuruka rukwa ko mu misi huyo
subiramo ahantu uri hari uyi
kuruka kuba tufite mu misi huyo
ego
ariko nagomba ndamusabe ato ragerageza mu kuvuga yari kana kuvuga ko ndakuvuga mu rundi rurimi kandi natwe tukaba tuvuga ikirundi tuba dushaka kugira tumwumve neza avuga ikirundi
egome
kugira dusobanukirwe imigambo n'imigambi yiwe
egome ikindi kibazo
kandi kaba tuzi kumukeza gusa minisitiri kuba yaraye atahukanye icyo kibanza Imana imuca imbere abandaye
ni ikibanza yatahukanye mu mwaka uheze zari imbere no kurangiza uyu mwanya ariko urakoze Ndereri Imana egome Ange Bernice basabye kuvuga mu kirundi ariko ntibaze yuko mugerageza mukavuga mu kirundi naje ndiko ndabumviriza ikirundi cyanyu nibaze ko abantu badukurikirana bakumva neza mu byo mwari mwishinze mwari mwavuze yuko muzo harimo guserukira Burundi mu yandi mahanga nibihe bihugu mpumaze kujyamo
egome akoze amanda mushimiye nta kongerageza nko mwari mwifuze nuko gusa hasanga kajije nkuko yakosanga tuzabugisa nk'umwana n'undi ama jewe ndavuga izina nari kujamo byose barabyunguruje hari ibyo ariko mu kwezi kwa kane ubizamo ku kwezi kwa kwindwi
ivyo ni navyo vyakora mu Rwanda navyo bizera mu kwezi kumunani muga ivyo baba byanje bibiri wa mbere yarasezwe Burundi na Fiji Sud muri mu gigana gitwa Miss Eritrea Global hamwe itabasha kabiri nawe yamaze gusezwe Burundi mu gihugu cha Benin aho yarage mu yindi gigana yitwa Miss Ayad
Ego me uvuze ko ufite byababa bibiri umuntu cyo bibaza ati Miss Burundi arafise ibiro arafise ubutegetsi akorera he bimeze gute
ego batoye kumwaka kumwaka batora umuntu hamwe n'aba bamukira babiri hama twese nubwo ko dufite ibiro muga aho isha hamwe bisanzwe bitora abamisi ikorera no gwepo ariho umuntu adukeneye ashobora kudutora ego
mutondayo buri munsi mufise imitsi mutondayo
oya ntidutondayo kwera umva usanga abanyeshuri dukeneye aca kuri bo hama nabo akatubwira ari nk'ama conference canke amahuriro tujamo kabayo bayita bari
ego me turafise Gilbert na Evariste kuri telefone Gilbert muratwumva
ego ndabumva
muri he mwifuza gushikiriza iki
ndi kandi butendere nashaka kuba amisha makuru ba bici ya America hamwe n'uwo Miss Burundi Ange Darnis
yegara kumva
ego none kibazo cyo kumubaza mbega mu byari yumeje yuba yarabishikaje yuba yarabishikije yari yumeje gusurukira cyane cyane ugwaruka cyane cyane abige mbega cyo kintu yaragishitse kuko unamenga kwawo n'umuntu atwa gato mukigu nta nuwe bati nta nuwe bamenye ariko uvuga duki ibyo biyemeje n'abazo barabishitsa kuko babaziyemeje kuko ahandi umenga kinga bibe ri bucumbura gusa mugabo avuga ati Miss Burundi kuvumwe ngai byose mukiri gihugu cyose ugumwe ngaserukira abanyabucumbura bonye tukamusaba yuko cyo abemeye batuze barabishitsa n'ibyo
ego me turafise urakoze turafise na Evariste kuri telefone Evariste muratwumva
umva cyane murakoze
ego me mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro cyanyu
eh nagira amanda baramutse kubera ko nubwa mbere ndafatije kuri radio ijwi rya Amerika
natwe turaguha ikaze
eh nkaba ndamukino Ange Berenice umisi w'u Burundi
ego
eh nagira ndamubaze tumenyereye kenshi abamisi bo mu bindi bihugu kenshi ibintu baba basezanye ko bazageraho ugasanga nyine babikoze muri kunyumva
yego turakumva bandanye
nagira ngo baze nk'umu Miss w'u Burundi tumenyereye kenshi aba Miss bafasha abana batishoboye mu Burundi hari abantu benshi babuze akazi b'abajene hari ibintu byinshi bagomba gushikiriza baba baba barasezeranye bagomba kubigeza kubisoza ku murongo agira ndamubaze nk'ikintu kizima yaba amaze gukorera Burundi kuva bamutora cyaba ari giki atubwire nk'ikintu aba yamaze kugeza ku Burundi kuva yagira kujya mu minsi
ego nta kindi ufite
icyo kibazo nari mfite murakoze
ego metuba tusabe Ange Bernice Ingabire Miss Burundi ariho iki gihe yishure Gilbert na Evariste
ego n'usenga abagize ibibazo bimwe kubyo babagize ibyo nari niyemeje nyinshi nagerageje gukora ibindi nabyo hari bitashobotse kubera ingorane z'ibyo nababwiye muga ubu biroroshye cyane ko umuntu umenye icyo akora ndazi ko abantu benshi dukoresha Facebook nabatumirira ko uraba paje yanjye yitwa Miss Burundi 2016 Organize Ingabire ariko ibikorwa byose nakoze kuva ntabwo gushika n'isaha hama barabe yuko ibyo niyemeje niba narabikoze cyangwa narabikoze
ego mehe ibijyanye n'abo mu ntara zo hagati mu gihugu ngo utaratemerera
hama ibyo yavuze by'abo mu ntara yo hagati mu gihugu no mubwira yuko kuko nabivuze uburyo kandi ntibudutumira ntibutwemerera kuja kure kubera ko ndabigoranye muga namaze kuja muri conference igitega aho twahuye n'ugwaruka rwinshi jewe ndamaze kuja i Makamba mu bijanye n'umugambi wanje nabwo bandaja ingozi hamwe n'igitega ndamaze kuja no umugambi wanje nahonye ibaza ko ari mu minsi nasoja hanze hatandukanye i Muyinga hamwe no mu Kirundo bigenze neza
Egome murakoze ikiganiro ni muri sanga reka dusabe batumirire amatega toyi Maria Frankizo kidu kibido kibuganizo Murabana yamwumviriza radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga umutumire ni Ange Bernice Ingabire Miss Burundi ariho ikigihe twiko duca ijya nino kubijyanye n'ubwo rwego rwa Miss Burundi Burundi icajejwe ivyashikanye ku banyagihugu Ange Bernice Ingabire mwavuze yuko muriko mukurikirana amashuri ajanye n'ivyubuvuzi mwifuza kuzoshika kuki mwifuza kuzobiki
Okay, na kote ni fuzi yuko umugami wa Andre na utetime na zokora neza na doshika kwa misi mbele ukagira kamaro mjuhu kuhamu kanda na mufashiki
Ego me uri mu muryango uri mu bavyeyi mama papa bakorohereza gute mu bikorwa byawe hari imbogamizi ufise mu muryango kugira ushobore gushika kubyuwa wiyemeye
kuba baranyemereye yuko ndanabizamo novuga bikuru deza kuko akwemera yuko bizamo akakwemera yuko uzura za mu bikorwa bitandukanye nuko abagushigikiye niko abashaka yuko ukoreze wiyemeje
Ego me urakoze turacyakira abanywanyi bifuza kubaza Miss Burundi bibazo Fideli muratwumva Ego me muri he
Bo je ndi mugisagara cha Bujumbura
Ego me mushikirize tubaze mufitiye Miss canke intererano
Bo je ndashaka kubaza Haro
Ego me turakumva
Mbe kubera iki muri menga hatoka na cyane cyara abya misi baba mu gisagara cha Bujumbura kuki muri enjeri yeri batadugaye
Mhm cyo ni kibazo cyambe
Yego bari ko bafashika abige bo muri enjeri yeri bana bagatikijwe no mugambi ko mbona cyane cyane bita bino Bujumbura cyane
Yego me nta kindi kibazo ufite
Oya kwazo kanje na kumurakoze
Yego me Ange Bernice Ingabire uru munyagisagara wavukiye Bujumbura Ayo mahiganwa harabaruguru bayita
ama umwaka umukobwa umwe wese na bakobwa 18 aserukira intara imwe yose igize igihugu cy'u Burundi
ego harimo aba abasanze basimbye ntaje avye baba batavuye hari ariko ariho nabavuye mu gihugu hagati
ego me mu bihugu zo jamwo hari ibyo kuzo hari ibyo mwavuze yuko muzoja muri Miss United Countries iyo ni yahe izobera he bimeze gute
ego ni sanwa izari mu bihugu mu bitatu amazi ya mu bihugu 80
Ange Bernice telefone yanyu ntiyumvikana neza sinzi ko ari ahantu muri twobasaba mukavaho muri kumuri mukaja handi tumva urwamo rwinshi turakumva mugabo turacumva mwo ibintu bisuma ariko mugerageze
ego nagombwe ko ari irushanwa rizobera mu gihugu cya Malezi hama ni irushanwa riri ku rwego mpuzamakungu kujya tubona izindi nka Miss World, Miss Universe nayo izo bimwe mu bihugu mirongo itatu bitandukanye harimo igihugu cy'u Rwanda harimo igihugu cya Denmark za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'izindi bitandukanye
abantu bo kwibaza ubwo rwego rwa Miss Burundi mbega Miss Burundi abariho iki gihe ntashobora kwitoza mu yandi mahiganwa akurikira
ya Miss Burundi nyine
yego
oya ya itoza rimwe mu mwaka itoza rimwe gusa amazi gucogwa n'ukuba yuko agiye umwaka we amarika bihetse kugira abashobora guha amahirwe abandi bigeme nabo bashobore kugerageza
ego me tukitangura ikiganiro twavuze ikijanye n'uburyo ibijanye n'uburyo yo mubikura ikintu muyunguruza bisaba uburyo butari buke mwavuze yuko mudodora irya no hino mbega ukuntu muronka ifashanyo murabishima cyanke ico mudashima ni gike
novuga yuko ubu ni turaronka abantu badushigikira cyane nk'uko biba bikwiye mugabo iko biraza ko twebwe igihe dutobokwa nka twe twamashije nshobora kwiyunguruza cyangwa mugabo umwaka ija mu isima ubundi izotanga umuduga kuzotorwa ama nkaba nibye yuko hamaze kuba akonguko kuko uzoba yatowe umwaka uza atazosha mu ngwara intenzwa naciyemo ama n'ibindi ngira biri imbere biza nibwiye ko ngira buke bazozabitahura yuko baba bakwiye gushigikira Miss Burundi kuko abari abantu baza guseruka igihugu hano baza kudandaza igihugu ishusho y'igihugu mu makongo
ego me utowe ugira gatanu hariho abagubanzirije hari icyo mwavuganye mbega bo bashikanye iki kuki u Burundi
ego nowe irira gatanu abari imbere yanje hariho abari ino babiri n'abandi babiri batari ino mbwa abo nashobora gushikira twaravuganye barampimanura kumwene nkwiye kwitwara kumwene nkwiye gukorana n'abandi bantu hama izo nabo baba barakoze turazi ko hari basi basebye igihugu mahigana atandukanye igihugu kamenyekana hama hariho na Miss Claudia siko muri buka yigeze gutoka nka Miss East Africa mubi nka 11 abo bose n'abagiye baratuma igihugu kimenyekana kandi igihugu kiki kibanza shize
ego me muravye kuva mutowe gushika ubu ishusho y'u Burundi mumaze kuyigeza kuki canke mwifuza yuko u Burundi bumera gute icyo mwifuza gukora kugira u Burundi bumenyekane cyane kurusha n'igiki
icyo nifuza gukora ahanini kugira u Burundi bumenyekane cyane ahanini no guhindura ishusho y'igihugu cyacu gifite mu makungu hose abantu bose babona umenga baratinya kuza mu gihugu bwa ngo igihugu kitari mu mutekano n'igihugu gitinyitse ishaka yuko abantu bamenya yuko ari igihugu cyiza ari igihugu kigenderwa ari igihugu kiri mu mutekano abantu bajamwo bagatangara mu novuga kuja kugiserukira hanze nta kivugira neza nkabereka ibiza bigize igihugu cacu no kuza baraza novuga mu guteza imbere cyane igisata cy'ingenzi turizwe mu gifaransa ama ikindi naco gukora kuri izo ngorane nayo ndavuga nk'iki igikorwa niyemeje umugambi wanjye niyemeje no kuza gushyigikira abana bagendana ubumuga
umunsi umwana agenda n'umuga azovuka akafite ikibanza cyiwe akabaziga dada ku ishure akavuga uko bikwiye hama agashoko nka kazi nawe agakora agafasha igihugu kimwe nuko hazobabonetse abantu bose bashobora gukora kugira bateze imbere igihugu kandi nabo bazokwisanga bazobabumva bafite ikibanza mu gihugu.
Egome imbere yuko twakira Irankunda ndakubaze iyo migambi yose ufise yo kugira ishusho y'igihugu neza kuja mu makungu kuvuga ku igihugu ari nyabagendwa yose ni migambi ya leta kandi yama yashize imbere ivuga cyane yuko igihugu gikwiye kugira ishusho nziza igihugu kikavugwa neza hari hari umugambi wo gukorana na leta wifuza kugira imigambi yawe inyaruke kuko bisanzwe bizwi yuko ari nayo migambi ya leta.
Ego huko twasaba bivuze twarasabye mona no mugihe yego arawuduha hamagara n'amusaba yuko kokorana mu bikorwa biba byerekeye ugwaruka mu bikorwa biba byerekeye guteza iyo migambi na muvuze yuko na leta yifisemo uruhara imbere hama turizera yuko tuzasuko twakorana cyane kuko n'igihe haba ihuriro ry'ugwaruka twe twakoranye twabimashikiriza icyiza nubwo ariko yari intango turizeye ko hazaza ibindi byinshi mbere.
Ego turafise Irankunda kuri telefone. Irankunda muratwumva?
Ego kuri turabumva cyane.
Ego me arabumva tubasabe mu mubaze.
Ego ama kuri tumaze iminsi dukurikirana dosi zikaseza nyuma y'ikiganiro ku rubuga ariko ntitoronka cyangwa ngo twiyemere ariko ntabwo turaze tumaze ubukwira eske ego kuba umunsi ni kuri ikintu cyiza kandi kibeka ku Barundi n'u Burundi none umunsi umunsi ashobora yaratowe kandi afite imigambi cyangwa se afite nka kazoza ku Burundi aho kureka bishoboye Burundi akayigeza kure nicyo kintu nyamukuru ashobora kuvuga ati njyewe kandi wowe uravuga ngo ndapreva kuzokora iki ahubwo avuga ati njye namaze gukora ikintu runaka yahandiwe n'iki wowe ariko byatewe kubona n'iki uko tumaze kubona Abarundi uko tumeze tumaze gutera imbere twavuga ati tugiye gukorera ariko tumaze gutera imbere bitwa ko tubikoze yari yagaze umuminisitiri avuga ati namuze na ese poroje izi bifashe nk'uwo wo gufashanya hagati y'ugwaruka uno munsi ari cyo neza n'imiyoboro hano mu Burundi iyo ari kakora icyo kugira ngo basi byihuze batuma bakiyahishyira hamwe n'ugwaruka basi bashobora kuba ibyo byabafasha mu ino minsi y'ubushomeri baba barimo banapanga ariko babirindira ibyaba by'ukora n'ikindi kintu ariko barakora ikindi kintu rero nagira na mutera intege no kuba ni byiza navuga ati kuraje kandi agire ko abakozi hari ibintu byinshi nkunda kuobserva ibihangara mu gisagara cya Bujumbura kubigena basanga nyene bambara nyene bigenda kandi nakasa bidashemeye baraza byageze kuko batanga n'inyigisho no kuri zedusa kwa bafite bacu kugira ngo byihuze twayeko rekutine tradisionele twayeko ariko nkuko bigaruka bisanzwe bivuze ko ari ukundi meze neza murakoze.
Egome Ange Bernice Ingabire mwishure Irankunda
ndabagoye gato musubiye mu kibazo cyose sinacho bite neza.
Egome hari ikibazo cya mbere yabajije ati ikintu umuntu kiboneka umaze gushika ko ibujumbura nk'akaruri ibujumbura igitega wagiye ikintu uvuga uti genda ngaha ngiki cyo misi Burundi nakoze ni kindi kibazo yabajije ati imigambi yo gufasha urwaruka mufise ni yahe ya bateye n'intege arabasaba kandi no gufasha kugira imico y'ikirundi igarukirwe kugira yagombye kuvuga ku nyambaro z'abana babigeme ndetse n'abana bakiri batusanga bari batitura imico y'ikirundi.
Ego ikintu je no bamvuga ko no bamaze gukora kiboneka no vuga ati umunsi no bandacishimeye itambere cyoco no banaragize uruhara kugirangira izina rya Miss Ruhundi rigaruke kuko ubunye abantu bose bazi ko hariho umumis yagerageje gukora barabimbwira sibwo ngo twagishima muga novuga ati naragerageje gukora kugira abantu basubire kubona akamaro k'umumis kandi novuga ati yuko byaba byateye intege ugwaruka ruri inyuma kugira nabo bagerageze amahirwe yabo barakubona bakagufatira k'akarorero bakavuga ati nimba uyu yarabikoze twatumuzi mu kibano natwe tushobora kubikora hama ikindi nacyo navuge ko nabanakoze kiboneka kuri ryangwara y'ubugaru kuko niyo nakoreye ko cyane rwose uwo mwaka hari abana kuba baravuwe kuko bavyumvise tsiko tsabivuga ahacanye hari hari nabashinzi ntahe mu mise tubira twako duhimbaza journée internationale yahariwe ubugaru bavuga umunsi munza makungu hari ubugaru hama baraza simina bavuga ati hari byinshi twumvise ko bivuga mu gihe mwata kumaraje muko mubivuga kamise burundi no bwa ati nagikoze yo bari nagikoze mu mugambi na nimeje yo guhimiriza cyane hama abantu barabimenya hama ubu na uko babimenye nyene tukaba turi kudoda tubereka ivyavuyemo dusaba yuko nabo boronka aka boronka amahera bavyiye kuza bariyunguruza uko haba hari ku nzu zitatu bagaruka kwivuza kubera abantu baba bamaze kubimenya biroroshye cyane yuko baza kubishigikira ko baba babona yuko ari ikintu ciza hama ikindi naco novuga ni mu bikorwa vyo gushigikira urwaruka ubu dufise cyane ibikorwa byo ubu turatwe mu gihugu cacu ari gusomera byinshi kandi yuko twese tutazoronka akazi ka leta ni ikintu rero twe tutakora cyo gukoresha impano zacu impano twabo n'imana nimba ucapa ubikoreshe kugira ushobore kuronka akazi ushobore no kugaha n'abandi nimba uzi guteka nimba uzi hari n'abantu bagira make up novuga bijya byo gukora abandi bantu ugasanga barabikoze kandi babikoze nk'akazi kubera ko babifashe nkama nk'ibintu bakunda hama bakabikora babishyizemo
n'umwete
bakabikora umwete hama ugasanga n'ibintu bivuyemo akazi kiwe kandi ashoboye guha n'abandi ego mu gifaransa novita tuko tujya promotion de talent gukura mu izo mpano imana yaduhaye gushobora kubeshwaho nazo
zikababeshaho hari yavuze n'ibijyanye n'imico y'ikirundi usanga yaratitutse cyane cyane urwaruka mufise urunganywe rumwe akarori nka mu bisagara i Bujumbura bya Gitega usanga abategetse bamwe bariko barirukani n'abigeme cyane cyane kujya n'inyambaro hari ico muri kumara gukora kuri ico kibazo
ego mu mpandoro n'umukuru w'igihugu yaduhaye yari yabivuze yuko agiye kugira itegeko rizotuma bazafata wese ati kwidasambara nk'umurundikazi hama twebwe aho tugerageza kuja turagerageza guhimiriza urwaruka tuba turi kumwe kubabwira yuko mu muco no mu karanga kacu umwigeme umurundikazi mwiza ari urubega yikwije dukwiye kubona ahubwo yuko ako karanga kacu dukwiye kuja kukagendera kuko arivyo bituma arivyo bitugize abarundikazi yego hama nizeye ko bizotanga
ego reka twakire sinzi umunsi muratwumva ego ufise amasegonda make cyane tugusaba unyarutse
ndashaka kubaza iyo Bernice ko muze nigeze mu mwanya arahije kuvuga yuko bamwe bashobora gukoresha amatara yabo n'ibiki ko mu bintu byo kwiteza imbere none nka wewe yagize amahirwe itara ziba akazerekana kandi zikagira icyo zimufashikanyeko nk'abantu badafise izo zindi tara zo gushobora nko kugira creativite nk'ikintu yoba amaze kugira deinvestisema gishobora gufasha nk'abandi kabaha akazi tubari nk'ikiri kubera igeze kwibanda kenshi gufasha abantu b'ibimuga gutyo n'ukuntu bama bagendera abantu
nk'abana egome urakoze yakumvise Ange Bernice Ingabire ibintu uri kurafasha kugira imigambi kwerekana imigambi kugira abandi biteze imbere niya
ego
mu mwanya muto cyane
twakoze ego hari kwa kimwe twakoze uherutse twitwa Artalent tatu ufata gufasha abantu bose afise ingabire yo gucapa canke y'ugushushanya bashobore kumenyekanisha ibikorwa bakora hama ibyo kuyikora hari benshi bamenye ibyo bakora hari benshi bagiye baronka abantu benshi babwira ngo babatapire ugasanga babironsemo uburyo bashobora kwiyungunganya barasa marabus hama hari na konkuru yaciye iba muri iyo minsi nyine batanu muri bo baratorwa konkuru n'atanasinari yemwe ibihugu byinshi rwose hama batanu b'abarundi baratorwa urumva iyo ni intambwe dushima cyane ubu kandi n'ubu hariyo irushanwa rikore barya East African Cities Community ryo gushushanya amalogo ya East Africa n'amashusho ya East Africa na bariko baraparticipa mu twiza ko n'abantu bazotorwa
urakoze Ange Bernice Ingabire Miss Burundi 2016-2017 murakoze ku mwanya mwaduhaye
Ego murakoze cyane namwe ko namwe amahakanya ko kuyaga n'abanyabanyi banyu hamwe no gushikiriza imigambi yanje.
Ego me ni naha turangirije ikiganiro muri sangacu kuri uyu munsi wa gatanu. Banywanyi bijwi rya Amerika, ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Innocent Kimenyi.